bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Jordan nahazenge kuremesha ibiganiro tubafitiye muri kano kanya harimo iwanyu mu ntara. Mu Burundi hakomeje kuvuga ikibazo c'abakenyezi baja guca ingero mu bihugu vy'abarabu baciye mu buryo bunyuranye n'amategeko.
Abagenda ngaha ni benshi, ni kwa Mungu hari umugore yagiye bari banditswe n'umugabo wewe yamufatiye Bujumbura baca baragaruka naha yarabaye induru turaca imanza n'ubu uwo mugabo baca yamufata barabapfunga bose n'umugore.
Uyu ni Bigirimana Leya, numwe mu batware b'umutumba wa Gifungwe uri muri commune n'intara ya Bubanza aharagaruka kwico kibazo mu karere aramutswa. Turabigaruka ko handi hato mu bihafi ya maradio yanyu. Tubabwira kandi n'ivyerekeye urwanda rwafashe icemezo co gukumira mu kirere carwo indege zo mu bwoko bwa Boeing 737-8 Max hamwe na Boeing 737-9 Max. Mu Burundi ubushikiranganji bwo kwivuna bansi bwemeza yuko abasirikare 600 basigaye muri Amisom kugarukana amahoro muri Somalia bagiye gutahukanwa vuba bwango. Ariko nubanza nkababwira muri make ko igipolisi muri Nouvelle-Zélande carungitse ingabo zacu nyuma y'amakuru y'amasasu yumvikanye mu musigiti wo mu gisagara ca Christchurch. Ibinyamakuru vyaho bivuga ko amasasu yarashwe mu musigiti kuri uno munsi wa gatanu mu masaha y'inyuma ya saa sita kandi ko hoba hapfuye abatari bake. Televiziyo muri Nouvelle-Zélande zivuga ko abapfuye bamaze kumenyekana ari 9. Umwe mu bavyiboneye yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ko yabonye abantu batatu baryamye hasi bariko baravirana amaraso. Uyundi nawe acabwiye itonokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika Associated Press ko yabonye abapfuye mu mpande zose. Ku ruhande rw'ikinyamakuru c'Abafaransa AFP batangaza ko ukekwa kuba yakoze iryo bara ari umunye Australia yera yanditse amajambo y'ivangura rukoba ku rubuga rwiwe rwa Twitter imbere yuko ashako video y'ico gitero. Polisi ya Nouvelle-Zélande yasavye ko ayo masanamu AFP yemeje ko ari ukuri akugwa ko ku mbuga ngurukana bumenyi. Polisi ya Nouvelle-Zélande yagize iti ayo masanamu arateye ubwoba kandi turagerageza imbuga zose ngurukana bumenyi ziyafute imbere y'uko amatohoza aja habona. Inama nkenguzamateka ya Amerika ejo kwa kane yarahakanye kwifatanya na Perezida Donald Trump mu kwanga kwemeza ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe kugira ngo yemeregwe gukoresha amafaranga y'igihugu mu kubaka uruzitiro rugabura Amerika na Mexico. Ni nyuma yaho inama nshingamateka nayo yahakaniye mu ndwi iheze uyo mugambi. Abakenguzamateka 12 bo ku ruhande rw'abarepublikane bifatikanije na bagenzi babo bo mugambwe w'abademokrate mu kwanka itangazwa givyo bihe bidasanzwe. Biro vy'umukuru w'igihugu vy'Amerika White House Trump yavuze ko atazokwemera ingingo ya Sena n'iy'abashingamateka. Kwemeza ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe byari guhubasha perezida bwo kwikora ku mafaranga ya leta kugira ngo ashobore kubaka uruhome ku rubibe rwo mu manuko Amerika isangiye na Mexico. Trump yategekanya kwikora ku mamiliyari y'amadolari yagenyerewe inyubako za gisirikare kugira ngo arangure umugambi yemereye abamutoye. Radio ya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, metero 31 na metero 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Igihugu cy'u Rwanda cyafashe icyemezo cyo gukumira mu kirere cyacu indege zo mu bwoko bwa Boeing 737 MAX na Boeing 737 MAX. U Rwanda rusigura ko rwashingiye ku buziranenge bw'izi ndege bugikemangwa ni nyuma y'impanuka ikomeye y'indege ya Ethiopian Airlines yabaye ku wa Mungu uheze igahitana abantu 157. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Kigali Eric Bagirubusa.
Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'indege za gisivili mu Rwanda niryo rigaragaramo iki cyemezo cyo gukumira mu kirere cy'u Rwanda ubwoko bw'indege bwa Boeing 737-8 MAX na 737-9 MAX. Ni nyuma y'impanuka y'indege y'ubu bwoko ikomeye iheruka kubera muri Ethiopia igahitana ubuzima bw'abantu basaga 150. Uyu mwanzuro w'u Rwanda uyongereye ku yindi yafashwe n'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Singapore, Indonesia n'ibindi bigo by'indege mu gukumira izi ndege za Boeing. Mu gihe kibarirwa mu mezi 5, ubu bwoko bumaze kugaragaramo impanuka ebyiri zikomeye zatwaye ubuzima bw'abagaba zirimo bose. Mu gitondo cyo ku cyumweru gishize hari ku itariki 10 z'uku kwezi kwa gatatu, nibwo impanuka ya Boeing 737-8 MAX ya Ethiopian Airlines yabaye ihitana abantu 157, yabaye ikurikira indi yo muri ubu bwoko ya sosiyete yo muri Indonesia Lion Air Flight, nayo yahitanye ubuzima bw'abagenzi 189 mu kwezi kwa 10 umwaka ushize 2018. Mu itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'indege za gisivili mu Rwanda gitegeka abapiloti n'abandi bagenzura iby'indege za Boeing 737-8 MAX na Boeing 737-9 MAX kudakora urugendo na rumwe mu kirere cy'u Rwanda kuva iri tangazo rigisohoka. Gisobanura ko uyu mwanzuro wacyo uzakomeza gushyirwa mu bikorwa kugeza hatangwa andi mabwiriza mashya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe umwanzuro wo kubihagaritse mu kirere cyayo izi ndege kugera byibura mu kwezi kwa gatanu y'umwaka wa 2019. Ibi biriho mu gihe kandi ikigo gishinzwe gukora iperereza ku bijyanye n'indege za gisivili mu Bufaransa BA cyatangaje ko cyakiriye agasanduku k'umukara kabika amakuru yose y'indege kavuye muri Ethiopian Airlines yakoreye impanuka ya Addis Ababa. Kiracukumbura impamvu y'izi mpanuka. Izi ndege zo mu bwoko bwa Boeing 737-8 MAX na Boeing 737-9 MAX zirasandara zikigurwa kandi zikiri nshya. U Rwanda rufashe uyu mwanzuro mu gihe sosiyete nyarwanda y'indege RwandAir mu rwego rwo kwagura ingendo zayo mu mpande zitandukanye z'isi yari yaratumije izindi ndege zirimo ebyiri zo mu bwoko bwa Boeing 737-8 MAX. Navuganye na Bwana Adolphe Musafiri ushinzwe ibya tekinike mu kigo cy'igihugu gishinzwe indege za gisivile ambwira ko indege RwandAir yari yaratumije baraba baziretse bagategereza andi mabwiriza mashya nyuma y'iperereza riri gukorwa.
Muzi ko habaye notification ya FAA ishinzwe nagahita type design iyo zo ndege hari Boeing basanze nyuma y'izo notification zabaye ari ya Lion Air n'iya Ethiopian hari ikibazo cy'ubuziranenge cyo bita airworthiness of aircraft. Icyo gihe barimo gusuzuma nyuma ya investigation nibabona ko hari ikindi ari uko byakosorwa bazatanga yandi mabwiriza akuraho ya yandi ya mbere. Natwe ntitwashingiraho tukuraho ryatanga ni ukuvuga mwaka kanyambi kubwiriza izo ndege ntabwo zemerewe nyazazi ntabwo zemerewe kuhava kuko n'abanyamerika ntabwo zishobora kuhava mu kirere cyabo tuzanenguza. Ubwo natwe nk'abantu bashinzwe ikirere cy'u Rwanda n'itegeko ribiduhera uburenganzira turazikumiriye guca mu kirere cy'u Rwanda kuva igihe hazabantu babiri zarizuguze niyo mpamvu twazishize kuba zari muri komanda ariko ziracyariyo ntabwo zanavayo kuko nta kindi kibazo gisuzuma itarashyirwa ahagaragara n'abamanifasha b'indege cyangwa FAA type design iyo ndege.
Kuva impanuka yo mu cyumweru gishize yaba biravuga ko Boeing yatakaje byibura imigabane y'10% by'agaciro kayo ku isoko bibarirwa muri miliyari 25 z'amadolari y'Abanyamerika. Ahmedine Musa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Eric Bagirubusa arakenuye nyuma rero yuko iyo Boeing ishirahamwe rikora indege riri ngaha muri Leta Zunze za Amerika zitakarije amafaranga yose mwumvise ryatangaje kuwa kane ko rihagaritse kugurisha naryo nyene indege zaryo zo mu bwoko bwa Max 737 ku makompanyi y'indege zitwara abantu inyuma y'aho ibihugu nka vyose ku isi ifatiye ingingo yo kudatwara ingenzi muri izo ndege. Umuvugizi wa Boeing avuga ko bazobandanya bakora indege shasha babe barabanga batangiye kuzigurisha imbere yuko bashiramwo ubuhinga bushasha babugerageza kandi babanze barindire ikizova matohoza yicateye impanuka y'indege yo gukira igihugu ca Ethiopia ku munsi wa Mungu iyo ndege yahitanye 157 nkuko mwavyumvise kumwe na mugenzi wacu Eric bagira ubusa tumira amategato hamatse tunyarukira mu Burundi. Abasirikare b'u Burundi muri AMISOM 600 basigaye mu bagera ku 1000 babwirizwa kuba baratahutse mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uno mwaka vuba bagiye gutahukanwa vyemejwe na Colonel Floribert Habiyereke avugira ubushikiranganji bwo kwivuna abansi mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta y'u Burundi kuri no wa gatanu. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka. Evariste turi kumwe imwaro amahoro Evariste ngaho hari ko harabera ico kiganiro. Ego umuvugizi ugoshikiranganje avuga yuko abo basirikare 600,000 babwirizwa kuba baratahutse mu kwa kabiri bazotahuka neza na neza ryari.
Fulbert yereke mukoremera avugira igisirikare cy'u Burundi batomora ryari abo basirikare 36 basigaye ariko avuga ko mu minsi ya vuba bazotahuka. Yasiguriye abamenyeshamakuru yuko hafashwe ingingo yo kubataha mu nyuma basubijwe mu bibanza bahora bakoreramwo mu mbuzi umutekano kugira ngo hafatwe ingingo mperekeza kugira ngo aho bahora bakorera hashigwe abandi basirikare. Aha rero imvugo ya Fulbert yereke ikabije ihindura ya leta y'u Burundi yasaba yuko nimba birukanye abasirikare b'igihumbi b'abarundi nako batahukanye abasirikare b'igihumbi b'abarundi boca bafata n'ingingo urundi yuko ikwiye abasirikare yose 5,000.
Ubundi ico kiganiro kiraba n'ivyo uko amezi 3 aheze ariko ubu kibaye mu gihe ariko aravugwa n'ibitari bike kuvyerekeye yugarwa y'ibiro vya gisata ca unikijejwe ivy'agateka kazi na muntu baranabiteye ivyatsi abatari bake mu nama heruka kwera i Geneve mu Busuwisi. Ico kibazo hari ico abavugizi ba leta begwa n'ico kibazo bayivuze ko uno munsi
umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta Prosper Ntagwamiye niwe yishimiye kuri ico kibazo yavuze yuko ikigo cya unikije y'agateka kazi na muntu atakazi kigifise mu Burundi. Aha akaba yasiguye ko iki kigo cyari canje mu ntumbero yo gufasha kugarukana amahoro nanubu mu gihugu c'u Burundi hari inzego z'umutekano hari inzego ziramufite igihugu gitowe n'abarundi akavuga ko atatahura leta y'u Burundi atahura ingene iki kigo ca unikije y'agateka kazi na muntu coguma gikorera mu Burundi. Abakaba yavuze yuko leta y'u itangazwa n'ingene haramikiza ko icyo kigo kigumaho akavuga yuko kw'isi nzima icyo kigo kigisigaye mu bihugu bitarenga ku 10. Akaba yavuze yuko kubona ikigo cya unica batahutse atangorane irimwo akavuga yuko ababanira kuvuga ko ari ikibazo aragifuza kwa ronka kazi kandi takacihashye.
Ni ikiganiro kibaye kandi mu gihe kuva mu kwezi kwa mbere umukuru w'igihugu c'u Burundi yari yafashe ingingo yo gutezurira abanyorora 3,000 ariko kugera ino saa bataratangura kurekugwa hari uwasiguye igituma batararekugwa.
Ego makimiri vino umuvugizi vyifata kibanza w'umushikiranganji bw'umutekano yishuye kuri ico kibazo aho yamenyesheje yuko ibarugwa canke gutorokanya ibitigiri vy'abazokugwa 3,000 ngo ico gikorwa gisa n'icarangiye uno munsi rero ngo hariko haratangwa inyigisho haba kuri abo banyororo bazotezurirwa inyigisho z'ingenzi mu kwifata bashitse mu kibano ngo mu nyuma bakazokurikira n'inyigisho ku bazobakira ni ukuvuga basangwa kugira ngo baze bamenye yuko badatahutse ibikoko ahubwo batahutse nk'abantu baje kubana nabo mu kibano.
Hari ico abavugizi bavuze ku radio ukorera ijwi rya Amerika yugawe hamwe ni radio y'abongereza BBC ga Evariste.
Ego uburongoye ubwo gusemutse bamukunzi yatanze inyishu kuri ico kibazo yabajije n'abamenyeshamakuru yavuze yuko inyuma y'amezi 3 mu gihe hariko hari ingene ayo maradiyo yo kugurwa ngo ayo maradiyo agumye akora amakosa aha akaba yatunze ibitoki by'Amerika ngo ko byagumye bikoresha. Umwe mu bamenyeshamakuru arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi ngo ku ruhara yagize gushaka gutembagaza intwari Nkurunziza leta y'u Burundi muri 2015 radiyo bibisi nayo akaba yagerageje yuko yaciye nayo ishikiriza ireresi ireresi mu gikinyuma bivuga ko arantu mu Kinindo hicirwa abantu muri 2015 kandi ngo bene ho bari imbere yuko ari ahantu habagirwa impene n'abayisilamu bariko bahimbaza irayidi aha rero umukuru wa senice arongoye ubwo de senice akaba yashikije yuko kugurwa kwayo maradiyo bidashoboka muri kino gihe
urakoze cyane rwose Evariste nzi ko banyanka turaza kugaruka kuri iyo nkuru mu buryo burambuye makuru yacu yo hanyuma tukiri mu Burundi bamwe mu bakenyezi w'umuntara ya Bubanza babandanya kuja guca ingero mu bihugu by'Abarabu ibikomeza gutera makenga aho mu kibano ariko na cane cane n'inzego mugenzi wacu Bubanza Diane Ndonse arabandanya ino nkuru
amakuru duhabwa n'abajeje intwaro ku mitumba yo muri zone Musenyi ya komine Mpanda nuko abakenyezi bashika 8 mu ndwi bagenda guca ingero mu bihugu by'Abarabu ibivugwa cane akaba ari Oman na Arabie Saoudite Bigirimana Reya numwe mu batware bo ku mutumba wa Gifugwe avuga ko biri mu biteye ingorane mu ngo
abagenda ngaha ni beshi ni kwa mungu hari umugore yagiye bari banditswe n'umugabo wewe yamufatiye Bujumbura baca baragaruka naha yarabaye induru turacimanza n'ubu uwo mugabo baca yamufata barabapfunga bose n'umugore twebwe tubona yuko ubutegetsi n'ukuri ngo bishiramwe inguvu kubera n'abagiye hari igihe bagaruka ntibasubirane n'abagabo babo bakaca bifatana n'abandi bagabo kuko babazanye amahera nzembe nayo ko ari uguturugo
kuba abakenyezi ari bo baje guca ingero mu gihe bimenyerewe ko ari abagabo gusa biteye amakenga nk'uko aba bagabo babivuga
hakagira aho abagabo baza gukora ko none nabo bafise n'inguvu zo gukorera iby'urugo biragoye rengwe n'umugore ashobora kugenda adashobora gukora iby'urugo yirirwa ararima yinga yose yari ararima ariko umugabo arabishoboye kwezi kugahera ariko ararima mukumba ngo abadamu nibo bonyine bajayo ibyo biradutera amakenga cyane bigatuma na nyarage bumva igitsina kimwe mwumva bishobora bigorana
kanatsinda ejo bundi hahora hapagasa abagabo ntihapagasa abagore ubu rero ibintu byarahindutse
nubwo biruko bamwe mu bagabo bafise abakenyezi bari guca ingero bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko byose bivana n'umubano abubakanye bari basanganywe uyu numwe atwiganira ingene yamurungitse
jewe mu kurungika umudamu wanje nuko twamanje kwiga inyigisho z'amashyirahamwe zijyaza ABBF zijyanye no kuvyara ku rugero zijyanye no kwigisha ibyingo n'imiryango kuko mukuragana barababaza ati mu mahigwe no mu magogwa muzofashanya amahigwe se amafaranga kandi amahigwe se uko amahera ahera amagogwa nuko wewe umugabo utegura proje yuko umugore utamuzanye ari inkorofani mu rugo umugore wamuzanye ari wo kugufasha ivyo mu rugo nawe ukamufasha je umukenyezi wanje ntishingi ntahe ndiko mvuga ivyo nkora je umukenyezi wanje ari karamesa ndoza amasahani je umukenyezi wanje ari karateka ndarekurewe kumesa je umukenyezi wanje naho yovuga ati ari karahura ndaheka umwana je umukenyezi wanje ndamushira kwikinga nkamujana kwa muganga cyangwa umwana nkamushira kwikinga nkamuheka mu mugongo agaheka umwana nkaheka uwundi twese tukabajana kwa muganga niko twubatse
cyongeye aranasigura igituma atari we yagiye guca amafaranga akarungi ku mutambukanyi wiwe
mwene wabo yari yashatse yuko jewe ari je nogenda ariko rero mu kibazo kijanye n'umugambi niko ndaraba urukundo dufitaniye n'umugore wanje nabonye yuko mu bihugu byo hanze keshi turiko turabikurikirana usanga abagore ari benshi abagabo ari bake nchambona yuko intumbere hari yuko vyo hava bigorana jewe maze kugenda kukuntu nkora menyereye ibintu by'ibikogwa yuko no bumwe ndamurungikira amafaranga ugasanga sinitwararise mu rugo nkuko vyahora bica bibangombwa yuko nsaba yuko mwene wabo ndamusigurira yuko agomba haze mwene wabo mugabo jewe nzosigarana abantu
uyu mugabo asigura ko uwo mukenyezi yamubwiye ko akora akazi ko kwamura ivyamwa nyuma y'umwaka agakora akaba yaraje kuramukanya yongera subirayo uko biri kose buramatari w'intara ya Bubanza no Bustance Butoyi avuga ko bikwiye guhagarara kuko atamuco bafise wiyo baja
umuntu umukenyeza afise abana batanu batandatu kuva ko yagiye mu bindi byo kugaho ndari ubuzima birababaje kuko abataye abana ngaho abataye ubugabo ngaho twereye cyo dukora ubu dutanga impanuro tukereka neza yuko abantu bashobora kuba ariko baragenda bakubaje batazi hanze sahantu ho kwirukira kuko ntubuzije ugiyemo twasabye ahubwo mbere ko huboneka amasezerano yo guhanahana abantu maze abantu bakagenda mu muco utomoye uzwi twibaze rero yuko vyohagarara bakagenda mu muco uzwi twatoje nibwo baguyemo hahandi kiringo giheze bagiye hageze ko bakaruka bakagaruka tubizi
ariko rero uyu munyagihugu aratangazwa n'ingene bahabwa impapuro zo kujabuka imbibe nabo mu ntwaro
mugabo rero n'ikindi n'inzego zirabizi kuko ngo bahera ku ikomini hama bakakama passport n'ibindi n'ibindi urumva kurinda ashika muri Oman ntaba yagiye yaciye mu kinyegero haraka impapuro bakazimuha none abo bazimuha ntibaba bazi iyaroye
ikibazo c'abakenyezi baje mu bihugu by'Abarabu kimaze igihe kitari gito kivugwa mu gihugu c'u Burundi Amashirahamwe aharanira gateka kazi na muntu na leta bakaba bamaze kuvyamiriza kuko bimaze kugaragara ko harimo urudandazwa rw'abantu mu ntara abubanza. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Everything you do to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, flex. Baby, dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Find in Miami. Johnny Mombasa, Johnny Mombasa, to tie Chikari on my own. When you turn around and you turn me on, girl, the way you whine and charm my roll. When you turn around and you turn me on, girl, the way you whine and charm my roll.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda barakoze amenyesha amakuru bacu batandukanye badushikirije amakuru abe ariko aravugwa mu karere. Akanika kanya kanyu rero ko gutasha banyu aho muherereye, mwaba muri mu makambi, mwaba muri mu bisagara bitandukanye, turabakura mu kanya kugira ngo mushobore gutasha bo mufise ku mutima.
So perfect. Let me tell you something, baby, flex. Baby, dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Find in Miami, Johnny Mombasa. Find in Mombasa, to tie Chikari on my own. Turn around and you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll. When you turn around and you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll. I can drop it, body, on the floor, to the left, body, to the right. Give me a kiss now.
Wambere duse ku murongo wa telefone ni Eto. Eto ikaze ku Ijwi rya Amerika. Ego, uherereye gato.
Ndi ngahi Bujumbura.
Mhm. Haravugwa maki Bujumbura.
Bujumbura ni impore shofu ruzuba umenga yabaye ndase.
Dagurika ni hindagurika gibihe.
Tetete bishobora kuba ari.
Ariko hari kwaregereza yuko nizuba riboneka murano mezi. Ubundi natwe twara mu kabeho mugabo guhera ejo harabonetse akazuba, imbeho yagabanutse, ngira rero ni bihe by'izuba bitanguye kuboneka.
Yego, natwe ejo hari haguye imvura tari nke, ariko probleme nuko haragwe imvura akashaka kurikira izuba rikatangira gusaba.
No kwihangana. Nuko rero eto ugashaka gutasha nde uno munsi?
Uno munsi ndifuza gutasha abavyeyi banje bari mu ntara ya Gitega mu Kagashi.
Mhm.
N'umugenzi wanje witwa Nadine Niminahazwe ariho.
Mhm.
Yego, n'abanyeshuri bose twigana kuri Université de la Kisangani.
Bose wifurije iki?
Icyo ndabifuriza ni kuroranirwa, kubaho neza.
Mhm.
Yego.
Urakoze cyane gose eto, kugira umunsi mwiza.
Ego, murakoze namwe kuri Voix d'Amérique uvuga impore, ariko mwingira ni mu gatondo.
Twari turacari mu gatondo, ubu tuvugana n'igihe cy'isaha imwe n'iminota 24.
Aracari mu gatondo, natwe ni 13h23.
Ego. Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza i Bujumbura. Turakiri mugisha.
Sawa, merci.
Mm-hmm. Tose na Natana, kuyundi murongo wa telefone, Natana ikaze.
Yego, murakoze cyane.
Uherereye he?
Herereye Nairobi.
Aha, Nairobi haravugwa make.
Harameza kayikana
Eh hariko arabera inama y'ivyerekeye ivy'ibidukikije kandi bariko bavuga ko nkihindagurika gy'ibihe riko rakora ku batari bake nko mu Burundi harweje kutubwira ngo uruzuba ni rwinshi mu gihe hagera ni gihe hagacagwa imvura bikaza biravanavana ko mwe bwemeze gute Nairobi
Nairobi tukamaze iminsi dufite ibibazo by'ukuri cyane cyane by'uruzuba kuko nko kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri ndikuri nta mvura twavuga ko twarose ihagije bikaba biteye ubwoba yaba leta yo ngaha n'abanyagihugu muri rusange natwe tuhatuye tukibaza kumbure iyo bizohava biherera kuko biragaragara ko hatagiye kuboneka ibimenyetso by'inzara kuko nk'ibiribwa rimwe rimwe byatangiye kuzimba nk'itomate uravye ibiraya uravye ibiribwa bitari bikeya ku isoko byazinze ugereranije no kuri bisanzwe
byavuye kurangaye nk'ibiraya byavuye kurangaye bija kuranga
ibiraya hari ibyo bita kasuku kasuku yahora igugwa amashiringi 60 cyangwa 70
ni nk'ukuvuga nk'angahe y'amarundi ni nk'angahe y'amarundi
60 cyangwa 70 y'amarundi ni nka nk'ibihumbi bibiri
hama byagiye kuranga
ubu rero umva bigeze kuri 90 hafi ijana ubwo rero bica bigera mu 2400 cyangwa 2500 y'amarundi
ni ukwihangana
yego yego
yego ugashaka rero gutasha abanze uno musigana tano natanu uratwumva Natane ugashaka gutasha abandi.
Ndashaka gutasha umuryango wanjye.
Mhm. Uratwumva yego tuko turakumva umuryango wawe hanyuma?
Eh umuryango wanjye bashikanje baramwanje na bene wacu bari bujumbura. Natasha nabo twigenye bujumbura babita kuri manyusi mu kajaga.
Mhm.
Natasha n'abandi bakozi b'Imana bose bo babanzi Burundi.
Urakoze ugira umusimiza ngaha Nairobi.
Murakoze cyane nawe.
Eko cyose kandi na Jonathan, nawe nyene ku yundi murongo wa telefone ikaze Jonathan.
Ego ndabwo.
Ego herere he.
Happy a Deben.
Sabwe?
Happy a Deben dogatu.
Mucha igihugu.
Ndugo ndabumba neza.
Uherere mucha igihugu ga Jonathan.
Sabe
muri Afrika y'Epfo ego ugashaka gutasha abandi no munsi
nashaka gutasha umujyango wanje nawe inyati umujyango uri mu Karezi na pasite ngenjame uraho mu Kanyosha atasha n'umujyango ndabaneze uri mu Nyinago na mama wanje Tereza araho mu Karezi na bene wacu
Bose ukabipfuriza iki?
Nkabipfuriza umunsi mwiza kandi uko ndabakumbuye yego na Imana igitaka.
Urakoze cyane ubwira umunsi mwiza.
Yego nawe murakoze kuri WhatsApp.
Yego. Ijugi America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kabari no kuri Jonathan. Duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cyo numunsi mushaka kongera gusubira kumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com yakoze makbiri ya bero yegeranije amajwi hamwe na engineer Joe yamufashije muhinga bw'ivyuma na Lidiane na Hazwe nari kumwe namwe mu kiganiro iwanyu mu ntara cyo numunsi tuzongere mu ndwi iza tubasigiye kano karirimbo yantumye mubandanye kugira umunsi mwiza mubanye no mu byanyu ibiganiro by'ijwi rya Amerika birabandanya mu ndimi zitandukanye haba ku mirongo migufi ya shortwave kwa twumva muri mu Burundi canke ku mirongo ya FM kwa twumva muri mu Rwanda no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com kwa twumva muri rya nino ku isi hose
agukunda kazi ngona mu bavumu humurira nkawe Umwami kazu yobora nituze Wiya kuboye ibibirahunga Ngo na jambo ryasobanururiwe Yanumye ngo nkubwire kwa gukunda Waka karirimba ndirimba nakawe
na mukiza za gukunda wagufite kumemero z'umutima
iya nunye
ya nunye ngo mukire kwa gukunda
kwa gukunda yo
aka karirimbo ndirimba na kawe
na kawe
mubibi na mukiza za gukunda wagufite